Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 2 na 76 amajana 78 amajana 261 sit wezi tatu akaburungu lig agakwego iteka akaburungu bi Facebook lig iteka tweet @ lig iteka.
Thomas, again I'm getting a busy answer. How did you tell me? What do you mean, Giragaraga? I tell you again, what are you doing? Giragaraga is such a start. Let's go. Hey, Chapman!
Hello?
Who's up first?
Fresh Sana.
And I'm going to get you.
Hey.
Come get the man who comes out of the taxi.
Come on, man. Where are you going, Gus? I'm going to get you. I'm going to get you.
Sinjo, uratugira tukurangure hanuma.
Sawa.
Umbiriza rero. Shakumakirira abantu bose. Basikana hariya kuri stade. Hariya ku ikomine. Urahati neza.
Ndahatumatuga.
Ok. Mbabuta.
Sawa. Ntangurane. Mugabo. Cyo mbona muri benshi. Erega, byose ndaza bari 30. Wemeye kongera amaturo menshi. Genda yajya.
Uriya ni ngora. Upe kunyemerera gusa. Amaturo yagira igomba kugira n'ijana n'abandi baracanje. Gushika bose baheze.
Reka yemwe umunsi ndabyo kuko gukunda.
Upe uryo.
Atwita turarama ku muntu.
Ntangore. Amafaranga
arahari. Aho rero.
Upe kunyarwa gusa ntiducerewe.
Jeze nceyego n'umunsi warimo.
Abavuzi b'ingoma n'ubwo babirinda. Mwe mutangura mwikatana mu buso cyangwa
Mwe burabyo. Mwe kana. Mwe bwana katanga kwa katia.
Oh. Arahomba turamushikirije. Meze ndabe.
Safari. Banyarindire.
Ndindire.
Nagira umuntu numwe ninjira muri iyo modoka.
Eh. Wenda mapi. Weko. Awayifashe ahomba kwakira wewe.
Bazi tubwire neza.
Ndabwire.
Abantu ngo mupakire wajana he.
Bewe ndiwe na kuwa matari kazano. Bagiye kwakira umukumbu gambe wabo.
Ubara bije twatere bana.
Nyaruka nyaruka.
Kona ina gusaba YouTube. Abo no bazi.
Eh? Uteki? Subira mu twumve. Shofe. Banda nyo ari uroye.
Hey,
aba nta numwe afa yinje muri bisi.
Kona batwa. Marwa madaka kwakira wewe. Iyi ni modoka ya transport. Wari wese arafuzwe nazo kwigendera ngo mugiye afite amafaranga kundi. Basi umbi.
Nawe kuri umugabo ngaho batakira.
Barayigenda.
Kwanza shofe. Shaha. Tutakwere kiyuta gukore.
Oya.
Shofe. Shaka wireke. Abona mabzo mbrakima. Abona bindi bashaka. Tari kuragiza abanyoni mugambi wa.
Ntimba naribye.
Nawe twarabamenye.
Namwe genda mwitware rero. Nimuhagene namaguru. Nimwe bavuga ngo murakomeye. Eh.
Murahu baba. Naho mutoraramwe. Ije kandi bidutinege. Uko mututote niko tugira ingumbi.
Ariko bari bukuye kumenya ko muri demokrasi nyakuri. Ari yituma bose bakora mwidegenje wabo.
Toka. Shoferi, tugendera.
Nimugende.
Wese cara muri ipogana.
Tunywere mugakuza.